umushikiriza manza kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'ubushikiriza manza yerekanye ko hari abantu bageze uruhara mu itegurwa n'isigwa mu ngiro ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari 17 bose basohorewe imitahe mpuzamakungu kubera batari bugataka ku Burundi. Ahatangurira kubahoza arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoratuye arongoye u Burundi Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamel Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Django Mirakiza, Janze Barizwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Divere Bararunyeretse, Rick Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
Umushyikiriza manza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira iby'ubwo rubanza bitera imbere aho kuguma bashyikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi ngo baba bufite icyizere ku bihugu abo baronderwamo barimwo ko ibyo bihugu bizobatanga mu gihe hari ibidafite imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko afite icyizere kuko atagihugu toshigikira ukudahana.
Erega n'ibindi bihugu birifuza ko ibijyanye n'icyo cyaha cy'ubwo rupfu rwa Melchior Ndadaye cyo hano kugira ngo turizeye uko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe niba babera bere mugabo ntihenerwa ko ubutungane bwo bumviriza kuko abo bantu ku byo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimo kugira bamenye aho bazokwishyuza ibijyanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimo. Aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Ntiwamenyeshe ko bamwe bamwe tutazi ibihugu barimo, ariko twebwe tugatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bisubwigenge barafata ingingo yo kurungika uwo muntu cyangwa ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi cyarikuye muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kubwira ababazwe, umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yishyuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu 17 basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 kwezi kwa 11 2018, ubushyikiriza manza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu 4 abakukuru k'intwazangabo mu gisirikare cya kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Umuyinga, umwe afungiwe i Gitega, ubundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.